Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi kumusi wa gata tu, genikezo ingia minu kutatu na ime rusama, mwaka nubi minu kutatu na gata tu, tulaika ze nchuti na mwagenzi wa radio Nzamba Agata Kakawe, ama kurutu kwa wateguriye, na yu agizoni zingringo, nguru nguru zikulikira. Munyagiguwe sarapisi urenga nzira kukutunga matongo, arenga rimwe kandi akatunganya ukwa vipuza, na horeta ikeneye rimwe muri ayo matongo birafise amategeko bikurikiza ibyo bishikizwa n'umunye politike Frederic bavuga inyumvira yahoza icegera cy'umukuru w'igihugu muri no makuru za kumukurikirana. Senaye nkuru y'intara ya Rumonge yarayifashe ingingo yo kwaka amafaranga yose yafatanywe abavunja amafaranga mva makungu muri ico gisagara nihadabu gihumbi jana navyo nyene twabibateguriye. Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba kuronswa impapuro z'abana bavuka ari mu gihe basabwa na Leta ya Kongo amafaranga kugira bazironke, kandi bizwi ko zitangwa ku buntu n'ishyirahamwe ryita impunzi HSN. Muri ano makuru maza kubikurikirana mu kanya ido ni dori yagize.
Inzamba
ano makuru mudukunde tuhere kuri zino ngingo ziciye ku masonga. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo chatuye mu gitondo kuri wa gatatu ku mutumba Fota ni muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Umugabo akazwi ku izina rya Daniel, amakuru avaho ku mutumba Fota avuga ko aturuka muri komine Nyabihanga muri iyo ntara ya Mwaro. Abamugice yatowemwo bakabamesha ko batazi camwishe, bakikeka ko yoba yanizwe akazwa na mugutabwa muri ico kibanza. Mu gipolisi no muntu waro baremeza makuru yitogwa gico kiziga bakamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo icishe umugabo kimenyekane abamwishira abo bamenyekane bahanwe. Mu muryango wiwe bakaba basaba ko ubutungane bwokora. Mu manuko bw'igihugu naho nyene hari umugabo umwe yari yapfuye bibwa ko yoba yiyahuye. Byabereye ku ibarabara ry'icumi ryo muri quartier Saint-Kilbane mu gisagara cha Rumonge ni mu manuko bw'igihugu hari mu ijoro ryo kuwa kabiri ishiri wa gatatu. Amakuru atangwa nabo babana mu nzu avuga ko yatashe avuye ku kazi kiwe acenjira mu nzu arugara bakaba bagiye kumuhamagara haje abashitsi muri urwo rugo baradodora ntiyitaba basituye umuryango basanga yapfiriye muri ico cumba. Muhisi yarazwi ku izina rya Marcel Niyonkuru akaba yari umudandaza mu isoko nkuru rya Rumonge. Umuryango we bavuga ko bamusanganye ikiziriko mu izosi ariko ko batazi icyo bacatumye yiyahura. Dukire muri ayo makuru nyene, uyu ndi mugabo azwi ku izina rya Idi Bashiru afise ubwenegihugu bwa Tanzania yitavye Imana kuri wa gatatu mu gitondo ku mutumba Kibogoye mu gace kari mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Muyinga ahitanywe n'isanganya ry'umuyagankuba nk'uko amakuru ava mu ntwara aravyemeza. Idi Bashiru yari umushoferi atwara imodoka nini muri zimwe zunguru z'ibitoro nk'uko bamwe mu babibonye babivuga ngo yuriye hejuru ku ikamyo hanyuma insinga zitwara umuyagankuba zimukura kaca yitaba Imana ubwo nyine. Tuvuye mu Yinga dusimbira Makamba buramatari ngo ziraza na Francoise aragabisha abo bose bafise amatongo muri iyo ntara atacho bayakoreramo ko bahageze mu kwezi kwa Nyakanga ata migambi iterambere bazoza barayaranguriramwo leta izociyashikira. Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu avuga ko iyo ngingo idakurikije amategeko ahubwo aragahotoro ngo leta yategerezwa kugisha inama n'ingingo bene ayo matongo kandi ko umunyagihugu afise ubasha bwo kugira amatongo abiri. Asaba nyaburabura amatari w'intara ya Makamba gusura mu iyo ngingo. Tumukurikira.
Ubwa mbere ni uko umunyagihugu afise uruhusha rwo gutunga ubwoko bubiri bw'amatongo. Amatongo abazwi na leta bita cadastre mu Gifaransa n'amatongo atabazwi na leta ariko uko abari kose n'amatongo y'umunyagihugu kandi ashobora gukoresha igihe abishakiye aravye ingorane abafise n'ivyo bakeneye mu rugo rwiwe. Ni kuvuga arafise umugambi arafise indinganizo yingene yumvira gukoresha mwene ayo matongo yiwe. Si kuvuga ko igihe buramatari abona kumenga hariho amatongo atari ko arakoreshwa ko yoca yibaza ati vyukuri aya matongo ntacyo ari ko arakora aba agize icyumviro kitari cyo. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri nuko uyo leta ivuze ngo nzocangira umugambi kuko mbonye utari kurahakoresha byabisigura ko leta idafise umugambi ivyo navyo leta n'ishora kwiyumvira ngo nzogira imigambi yo kwaka amatongo abanyagihugu ngo ndashire imigambi ntafise ubwa kabiri nuko mwene iyo ngingo idaheza ngo ifatwe bimenyeshejwe mwene uko ahubwo ari ingingo ibwirizwa gufatwa hagishijwe inama abanyagihugu ku mitumba yose kuko bose ntibafise ntibari mu mugwi umwe ngo bavuge ngo ndavise amatongo atari kwarakora noshora kuyatanga harabafise amatongo atari kwarakora ubu mukabazokorejo rero bigacha bituma umwe wese afata ingingo kubera ko abona ko bikenewe ariko ntafata ingingo kukubera ko gubura matari yabonye ko bije hamwe rero afata ingingo mwene uko atabajije abo banyagihugu mu bisanzwe bisigura ko aragasuzuguro ku banyagihugu kukavuga ati ndabacakamira ntacu bari buvuge nabo bari bitware kuko baramaze gufatwa mpiri
nabanyagihugu mu ntara ya Makamba ngo ntibashimishwa niyo ngingo yarayifashwe na buramatari iyo ntara Françoise ngo zirazana yuko akabanyagihugu amatongo atacu bazobara yakoreramwe kuva mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka banyagihugu kwiyonga ngo ari ya gahatoro inkuru ya Pierre Gahungu
buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise kuri no kabiri yarasohoye itangazo rimenyesha abanyagihugu bo muri iyo ntara bafite amatongo atacu bayakoreramwe ko kuva mu kwezi kwa nyakanga uzoba ataratangura gukorera mu itongo afite leta idoce rimwaka mu ntumbero yo kurikoreramwe ibikorwa by'iterambere abanyagihugu bo muri iyo ntara bariyamiriza iyo ngingo aho bavuga ko ari ya gahutoro bavuga ko ayo matongo yabo bayafise hakurikije amategeko amakuru dukura ngaho i Makamba atumenyesha ko hashobora kuba hari imigwi y'abanyagihugu yo bishaka kunyagwa amatongo bavuga ko iyo ngingo itumvikana kuko n'amatongo azwi ko leta ifise atakiri ko kiraharangurirwa kijanye n'iterambere abo banyagihugu basaba ko iyo ngingo ya buramatari w'intara ya Makamba yofutwa kuko ari ingingo y'akarenganyo
iyo ngingo ntiyakira neza kuko biraboneka yuko harimo kugomba kwikwegera ko harimo kwa kuntu abategetsi bamwe bamwe baba bakeneye aho barima baba bakeneye imigambi barangura kubera bifite amahera kubera bamwe bamwe bavuga bati turafise amahera tugomba kurima anacyo cyatumye ibintu byinshi bizimba anacyo cyatumye ibintu byinshi bisubira inyuma abantu bikanga ukuntu batera imbere kuko ugira uracyarimye ukabura ifumbire ugira uracyagombye kurima ukabura aho urima kubera bahigaruri bya bindi byose byategeka kurandurwa n'umunyagihugu byose ugasanga nabo bari kubarikwegera ko ifumbire n'ibindi cyangwa imbuto tubwe rero tuvuga tuti leta ahubwo yarikwiye kuraba mbega abo banyagihugu bariko bagomba kunyagwa amatongo ya matongo ya leta yagiye abo bategetsi nyamba bakeneye amatongo nibafate ya leta mbega amatongo ya leta ntahari hari icyo ariko arakora yo ntagaragara ntituyabona hirya no hino naho nyine mu ntara ya Makamba canke ahandi
ngo menya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yariko ariyamamaza yashyira iyo ngingo imbere avuga ko amatongo agaragara leta ibyo yatwara kugira ngo iranguriremo imigambi y'iterambere
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
hajiwe Inzamba agateka kawe n'amakuru turayabandanya ngo harakenewe inyigisho zihutirwa zikurugwa nko mu mitima y'abafise ubutegetsi kuva hejuru gushika hasi akukamugategwa n'umuhari n'amahoro w'abakenyizi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu Burundi n'inyuma amajambo aherutse gushikizwa n'umwe mu ndongozi z'umugambwe Sende DFDD ku mutumba Gihungwe komine Gihanga intara ya Bubanza agabisha uwo wese azokotesha inzu yiwe ku mugambwe CNR ko azovyishura ayo majambo hamagariya abantu kwinubana ngo ashikana ku bikorwa byo gukorera ikibi undi tumukurikire
ayo majambo aramaze imisi akoreshwa n'abarongozi ba Sende DFDD agahimiriza ugwaruka mbere n'abanyagihugu bandi kwanka kutoteza no gukumira abitwa abansi nk'ubu bariko abantu bo mu rugambwe CNR ayo majambo rero igihe cyose avugwa hari ibintu bizanwa n'ayo majambo kandi iyo bishitse mu gihugu bironona biratoteza igihugu cy'ukuri umutekano wowo urahungabana iyo shusho rero iba itanguye cya gikorwa cyo kumenya ko aba ntituri kumwe abasa bacu aba nabo kwicwa kuko n'abansi b'igihugu ni kwa kundi bita abo bose batavuga rumwe na leta ngo n'abansi b'igihugu icaka biri gica kiba nuko abo bantu bacabonwa nk'ibikoko n'amafaranga yabo nkuyarye ukamenga ayo mafaranga azazanye ishusho ya wa muntu acagushira ku ishusho ya wa muntu kuyakiri naho yo gufasha nkukunde naho yo kugurira ntumugurishe ko naho yo yogira ati nkotesheje inzu ngiyi ndayifise ntuyikotesha uko murara mu gahinga ufumurara mu ishamba akorera mu nzu yurya baca bafatwa rero nk'ibikoko batari abantu bigatuma abashinzwe muri uwo mugwi bose bakorerwa ibibi ugasanga barakubitwa barabatuka bacira kwa mate bakabica byose byabirekuwe bagafungwa n'ibindi byose ikindi gishobora gushika kiva muri ibyo nyene habamo kwanka bikeka igihe cyose kwabo bantu bamane imigambi yo gukora inabi nibyo bigisha babantu bari kurabwirwa ry'amajambo mucunge neza aho umubonye hose murabe neza aho rero bigasha bituma iyo migambi babashize ko umenga ni iby'ukuri kandi atakintu na kimwe cyatumye bavyumvira gutyo ivyo navyo nyene ni ikintu kibi cyane kuko birashobora kuvamwo ubwicanyi bagategwa bagatotezwa bagakubitwa bakicwa rero je numva bipiye yuko ubutegetsi bwofata ingingo yihuta bagasubira inyuma bakongera kwigisha kwayo majambo ari mabi kandi igihugu ntikizokwigira gitekana na rimwe igihe cyose ayo majambo azoba kivugwa mu gihugu akemewe
mu gishata cy'ubutungane naho ya dabo ry'ibihumbi ijana no kwakwa amafaranga yose bafatanywe ni gorubanza sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yari iciriye abagabo icenda vunja amafaranga mu gisagara cya Rumonge bashengejwe mu ntara y'ikibiraho yo kuri wa kabiri bamwe mu begere abo bahanywe bakavuga ko barenganijwe ido nido na Josephine Jones Muzimana
abo bagabo bose baburanye bemera icaha igihe bashengezwa na parike ya Rumonge baherekejwe nabo mu miryango wabo icari wo cumushikiriza amanza wa Repubulika mu Rumonge yagirije abavunja yigukora badafite ibiro by'ivunjirizo bakoreramwo gukorera ahatazwi no gukora ibyo kuvunja amafaranga atamusaba bifitiye yaciye abasabira gufunga imyaka ibiri no kuriha umwe wese yadabu y'ibihumbi amajana atanu umwe wese abo bagirizwa basavye senare ko yobagirira ikigongwe nkuko bivugwa n'amasoko yacu mu Rumonge inyuma y'umwiherero senare nkuru y'igihugu ya Rumonge yafashe ingingo yuko bariha ibihumbi ijana by'ihadabu kuri umwe wese baca bari kugwa ariko amafaranga yose yafatanwe yababa imiliyoni cumi na zitanu senare ikaba yategetse ko aca ashyirwa mu kigega cya leta yose bagirijwe icaha co kugarariza ingingo y'indongozi bamwe mu bagenzi babo bakorana uwo mwuga babona ko ari agatotezo basigura ko bitoborohera kuronka imiliyoni amajana atanu zisabwa na BRB nk'ingwati kugira ngo bugurure ibiro vyo gukoreramwo
Josephine Jones arakenuye mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Kayanza mbu abanyagigo muri komine Kabarore baratewe umutima wa gaze n'indwara ifata abana bato bagafatwa bacibwamo bakagira n'ubushuhe abana bamaze gufatwa n'iyo ndwara amakuru ava ngaho Kabarore avuga ko bose barenga ijana basabajejwe ubuvuzi mu karere no mu ntwaro gukurikirana hafi icyo kibazo inkuru twateguye na mugenzi wacu Bonfils Niyongera
ababyeyi bajana abana kwa muganga bavuga ko umuvyeyi wese ava muhira yibaza ko ico kibazo acisangije yagera kwa muganga agasanga ababyeyi bose bariko bararira kubera iyo ndwara ibiteye umutima uhagaze ababyeyi muri komine Kabarore na cyane muri zone Rugazi umwana ngo afashwe afatwa acibwamo akongera kadahwa mu nyuma akagira n'ubusuhe bamwe mu bavyeyi barigana uko abana babo bagwaye
hariho indwara yakiriye ni mu bantu b'abana bakiri batoya cyangwa no gucibwamo no kudahwa umwana afashwa ashibwamo akongera akadahwa ikamunyuma hakagira ko n'ibindi ariko nk'umuntu nkanje w'umukenyezi nama ku ivuriro ndabibona cyane ndabona ko iyo ndwara ibangamiye abantu benshi cyane kuko usanga ivuriro ryuzuye hari abantu benshi bazanye abana bakabaje mu tuvugire maze mugejejwe kure turabe ko byohinduka bakatironsa n'imiti ivura iyo ndwara ngaho kumwe ni mu tuvugira
batabaza abajejwe ubuvuzi mu ntara ngo bahagurukire icyo kibazo kugira babaronse imiti n'abavuzi bo gutuza iyo ndwara
iyo tugiye ku ivuriro Kawuli wiki, nili nga nara hagiye Ndarenda kuhani chila ndahiri kwa Habana walichwa nizara, inyota Tuwebe awazeyi Nchutuagiri ngora na chani Tiwaze humu geyi, ndiwe ya yonfumana
Abegiriye ubuyobozi bw'ubuvuzi mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza bavuga ko ibijyanye n'iyo ndwara atabyo bari bwamenyeshwe ariko ku ikibazo bacumvise bagiye kwikirana kugira batuze iyo ndwara itarakwira mu bindi bice by'igihugu
amakuru tuyabandaniza mu yavugwa mu gisata cy'impunzi kutaronswa urupapuro rw'amavuko biri mu ngorane zihanze abarundi bahungiye mu inkambi ya Rusendani mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisata cya onikijejwe impunzi hase cyatangwe kwandika abana bavukiye mu ikambi kuva ku ngenekezo ya 19 z'uku kwezi kwa gatanu impunzi ivuga ko abaserukira leta ya Kongo babanza kubarisha izo mpapuro bohawe ku buntu Olivier Iranza aserukira impunzi mu ikambi ya Rusenda avuga ko hariho agahaza mu gukorana hagati ya hase n'abaserukira leta ya Kongo bagizwe n'umugujejwe impunzi CNR agasaba kuroswa izo mpapuro atakinze gusabwa inkuru ya Eddie Claude Ninazwe
izo mpunzi zivuga ko gutangishwa amafaranga kugira ngo zihabwe ikarata y'amavuko ku bana babo bitumvikana kuko bahora bayironka ku buntu mu bikorwa byo kwandika abana bavukiye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda byatanguye kuri wa mbere igenekezo rya 2009 z'ukwezi abajejwe gutanga izo mpapuro bagiriza impunzi ko zacerewe kwandikisha abo bana kandi biba byaturutse ku kutaboneka kuzitanga Uviriza uje iranzi aselukini muzizo mwikambi ya Rusenda
Kuvaita kima gibini chenda zuu kwezi kwa gata nwa kumbina kima gibina gata tu Haseri hata mkushira wana Imhinja kuwaheleza ibyangu wano kuwae vune ganja mwimuzi Hama rero icho kikoko chato kumusu wa mbele kwa wiko kwa bandani za mwikambi ya Rusenda Hove ni kayuko abagi wa chakuru sasuma abagi kwa wagaru kwa ho Ariko iko mwikusu mwibindi nuko jibiko kwa harimutu nengi kwa getu iranga wa sanga byibarije ku bitaro bya Santé de Santé mu Rusenda afite urusha gusaba gusohoka imaternity ariko badafite impapuro za leta mugize impapuro zisanzwe zitangwa ku buntu ugaragiye kora amategeko n'abwirizwa ngende kwa y'impunzi rero izo mpapuro rero zateye ikibazo aho zikodera ubwo amafaranga bavuga yuko impunzi ziba zaracerewe kujya gusohoza izo mpapuro mugabo ugiye kuraba izo mpapuro ni ukutaboneka kujejwe kuzitanga nicyo gituma impunzi nyinshi zisanze zidafite impapuro z'amavuko z'abana
asaba umugwi w'igihugu rero impunzi CNR aho muri Congo gutorera umuti icyo kibazo ku neza y'impunzi
twasabye CNR ko bafata iya mbere kugira ngo ushobore kwabange nishobora gushyira mu icyo kibazo rero ndariko biraboneka yuko hari akagihaze mu bijyanye no gukorana hagati ya mashyirahamwe abiri twovuga nka hase ndetse na leta kuko twari twasabye ko bazadufasha mu gihe ababyeyi bibarutse bakaza kwandikisha nabo kuri CNR bakaba babwira komande izo mpapuro ariko ntibyakunze nacyo gituma rero twasabye ko umubyeyi yibarukiye mu Rusenda cyangwa ahabwa n'impapuro zira za leta nuko hama bari cyane twabasabye ko mu gihe babazi yuko ko bibarukiye ku byo bitaro ko batovanga badafite na project iyo kugira ngo cyo gabanya inko igitigiri cy'abana tuvuga yuko batari bake mu nkambi ya Rusenda babayeho atampapuro za leta bafite
mumenya ko gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uno mwaka impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi zaharugwa mu 43 635 abari bagisaba ubuhungiro nabo bakaba bari 1669
Urakoze Eddie Claude ininahazwe ni nongatwe dusozera no makuru mwakoze mwese abari badukurikiye mwakoze badufashije kuyegeranya Alain Majesté barengana yabashikirije kabanda bikebanuye mugira iteka n'itekane mu byanyu no mu banyu